Iyi mwumva ni radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Radio ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio inshuti ya bose no kuri FM 104 n'ibice bitatu ijwi ry'Amerika mu Rwanda. Mu Burundi twumvira ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19.22. Naho ku rubuga rwa internet turi kuri www.radioyacu.com. Turi no kuri Facebook na YouTube VOA Radio Yacu. Ndabaramukije mwese nshuti banywanyi ba Radio Ijwi ry'Amerika aho muri hose. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ninjye basuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Amakuru dutegura tukanabagezaho duherereye mu ngo zacu mu rwego rwo kwirinda no gufasha guhagarika ikwirakwira ry'icyorezo cya virusi ya korona. Iki cyorezo ariko ntikizabuza amatora kuba mu Burundi. Umunsi nyamukuru n'ejo kwa gatatu. Hari utubazo, hari impungenge n'ubwoba bw'uko ayo matora azagenda n'ikizavamo. Ariko inzego zishinzwe umutekano zaryamye amajanja.
Abajejwe umutekano mu gikorwa cyo kubanguranya, gukinga no gutabara barahagaritse izo nkozi z'ikibi zishika ku 186.
Uwo ni Alain Guillaume Bunyoni, ni minisitiri w'umutekano w'u Burundi. Amakuru yo kuri iyi saha turibanda gusa ku matora azaba ejo mu Burundi. Ni gahunda yihariye, ntimucikwe. Reka duhere ariko ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Visi Perezida wa Sudani y'Epfo Riek Machar na madamu we basanganywe virusi ya corona. Fidèle Niyongabo niyo nkuru atugezaho.
Yatangajwe ku munsi wa mbere n'ibiro bya Riek Machar, igitegeko kitari gito c'abakozi bo mu biro vyiwe n'abajejwe kumukingira nabo nyene basanganywe uwo mugera. Riek Machar yatangaje kuri televiziyo ko azokwikumira mu kiringo c'imisi 14 imuhiriwe gushika ubu Sudani yo mu manuko imaze kwemeza abantu 347 bafise umugera wa corona, hamwe n'abantu 6 bamaze guhitanwa n'uwo mugera. Mundwi heza abategetsi b'ico gihugu batangaje ko bibonekeje abantu banduye umugera wa corona mu ikambi iri hanze y'umugwa mukuru Juba. Ibyo byarateye amakenga ku bajejwe gutabara ku mugera wa corona ushobora gusinzikaza bikomeye iyo kambi irimwo abantu benshi cyane. James Reynolds ayoboye ibiro by'ishyirahamwe rijejwe gutabara Committee of the Red Cross muri Sudani yo mu manuko avuga ko hari abantu 2,000 bavuye mu zabo baba muri iyo kambi. Tangaje ko bitoroshe kubahiriza ingingo zo kwikingira kwandura umugera wa corona gukutegerana no gukaraba iminwe muri iyo kambi.
Muri Samaria imyuzure yaturutse ku mvura nyinshi igwa muri iki gihe himaze guhita. Ibindi kuri iyi nkuru murabigezweho na Oriane Itangishaka.
Ishirama mpuzamakungu ONU riratangaza ko abantu bahitanye n'iyo myuzurire mu turere tubiri tw'uburimyi twa Beledweyne na Johor. ONU ivuga ko ako karere kari kakiriko karava mu bihe bibi byari byatumwe n'imvura nyinshi yaguye mu mwaka uheze igatesha ingo abantu bashaka ku 500,000. ONU imenyesha ko abantu bashika ku miliyoni muri Somalia bageramiwe n'imyuzurire kandi ko abashika ku 400,000 bamaze guterwa ingo zabo. ONU yagabisha ko hashobora kwaduka imigera mu bibanza bigwiriyemo abantu. District ya Beledweyne mu karere ka Hiran niyo yageramiwe cyane, inyuma yaho uruzi rwa Shabelle rwarenga inkombe ku itariki 12 z'ibice 85% by'iyo district gongera rushika mu bigwati 25% vyaho. Muri iki gihe onifisa amakenga ko ibarabara rikuru rihuza Beledweyne n'ikibuga c'indege hafi ya ku karere rishobora gushikirwa n'iyo myuzurire bigatuma imfashanyo zidashikira abanyagihugu bazikeneye.
Radio y'u Rwanda i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Amakuru uyu munsi yo mu karere twabateguriye gahunda yihariye yibanda ku matora mu Burundi. Mu Burundi, umunsi umwe mbere y'amatora ya perezida y'abadepite n'abajyanama b'amakomine, ubushikiranganji bushinzwe umutekano bushinja imigambwe CNL na UPRONA kuba ishaka guteza umutekano muke ku munsi w'amatora. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eloge Wirikaneza akomeza inkuru.
Mu itangazo ry'igipolisi cyasohoye kuri uyu wa mbere, umushikiranganji w'umutekano Alain Guillaume Bunyoni yemeje ko muri rusange imyiyamamazo yagenze neza mu ndwi zibiri zishize, ariko adondagura abishwe, abakomeretse n'abafunzwe.
Hakaba rero harapfuye abanywanyi babiri mu mugambwe CNDD-FDD 49 nabo barakomereka, haranapfa umunywanyi umwe mu mugambwe CNL 13 nabo barakomereka. Abajejwe umutekano mu gikorwa cyo kubanguranya, gukinga no gutabara barahagaritse izo nkozi zikibi zishika kwijana na 186 mubagirizwa ubwo bubisha.
Ubwo bubisha mugabo ishira hamwe ligiteka rikorera mu buhungiro risanga bwagirizwa taribo. Anshak niko yagize yabwijwe rya America amaze kumva ijambo rya General Bunyoni kuri radio na televizion z'igihugu.
Igitera makenga mu vyegeranyo ligiteka rifise biratwereka ko abantu 146 bahagaritswe 143 ara umugambwe senere numwe w'umuporona na babiri batazwi umugambwe barimo ugaca ubona ko zose 99% bavyegetse kuri uwo mugambwe senere twari twiteze bamwe bamwe umuntu yumvira ati akaguma gashobora kuvyuka inyuma yuko bavuze uwatsinza akagira ati nakayibwe cyanki mugabo kubera iyo mvugo umushanganje yakoresheje birashoboka ko uwo munsi nyine nareho hazotangura akaguma kandi gatanguye byumvikana ko bizogora guhagarika kuko abantu bose bazoba uwo munsi bagiye gutora
abazoje gutora igipolisi kirabakebura
ubushikiranganje bw'umutekano buragabishije uwo wese arotahungabanya umutekano muri rusangi na cyane cyane igikorwa cy'amatora ahamaye ku gihugu cy'u Burundi n'abarundi inyamiramabi nawe afashanya mu gucungira umutekano barategetswe guhasha uwo wese yogerageza kudurumbanya uwo mutekano uramenyesheje kandi ko uzoheza gutora yoca yisubirira kumuhana canke ku mirimo yiwe kuko nta bugwibugwi canke ubudumbidumbi burekuwe hafi hari ko harabera igikorwa cy'amatora hisunzwe ingingo ya 54 yitegeko rigenga amatora mu gihugu cyacu cy'u Burundi nayo ikabivuga neza yuko kizira kikaziririzwa kwinjira canke kuja hafi yahari ko harabera amatora utora wese yaba yitwaje ikigwanisho canke bagiye mu mirwi
abibwirwa hanini bwana Bunyoni ntabahaga amatama
ubushikiranganje burakebuye abenegihugu na cyane cyane abanywanyi b'imigambwe CNL na UPRONA kuko twarumvise abayirongoye bahamagarira abanywanyi bahe ngo bazosidukane niyo baze gucungera igikorwa cyiharugwa rya majwi turazirikana rero ko atawuzorwa muri uwo mutego.
Uwo mutego umukandida wa UPRONA sanswa n'icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu yemeza ko atanu umwe yawukwegeyemwo Gaston Sindimwo yavyiganirije rya Amerika mu biganiro cyihari
nashaka kunyesha igipolisi Uburundi n'amakungu yuko umugambwe w'adasigana UPRONA tanarimo uzohamagarira abanyagihugu cyane cyane abadasigana kugumuka kubera nta mpamvu nimwe yoza ituma abadasigana bagumuka. Nibaza yuko aya mahoro twazanye abantu bakubitira agatima mpembere iyo tuvuye naho dushitse ko tutokwemera ko abarundi basubira mu njyana. Umugambo w'adasigana iprona ntuzogumuka, ntuzogumura kandi uwo wese azogumuka ntazo kwita umudasigana uwo wese azotra kajagari ntazo kwiyitira umugabo w'adasigana iprona.
Ariko bwana Sindimwo amakenga n'ubu ntayashira kubijanye n'itunganywa gitora ryo kuri wa gatatu
amakemwa najanye mategeko kandi twebwe nikizira uko naho tuzatwemeye uko vyagenze nikizobuza yuko tuvuga uko twabibonye twabibonye twebwe uno munsi umugwiseni wari hereranye uratangura uburenganzira bwo gushiraho bamwe mu biro de vote atamwumvikano baye mu masisi nta nama baye bakurutse babona liste ije gucyo nyene babifata ko nyene ku nguvu ije ni byambere byarabaye turabirize ibindi turabona amategeko umukomiseri atanga agatangira ku telefone aho ahindura amategeko umukomiseri wo muri seni akabwira abantu yuko envelope zahora zibikwa mu ibanga bitasekirize zitazoba zikibaye mu ibanga kandi zitazova aho zikeneye zija muri cour constitutionnel zikabanza guca ahandi cyo byose bitera amakimwa y'ubusa. Amakarata yatanzwe twasabye yuko seni itubwire urutonde rw'abayaronse kugira tumenye abayaronse tumenye abazotora n'amakarata atatanzwe iduha urutonde rw'ayasigaye kerekana aho yayabitse atamuntu aje kuyatora kuko no munsi turabona amakarate umwe afite amakarate 3-4-5 azotora 5-6-7-9-10 abene gihugu ku mitumba bariko baraturubikwa mbere bakakwa amakarata y'amatora kubera bemeye ibi bya procuration
amatora y'ukuri wa 3 nubwo amashyirahamwe mpuzamakungu atari make naye abarundi yakomeje kwerekana impungenge ko ashobora kuvyara imvururu abakandida nabo bakomeje kurundi ruhande guhamagarira abayoboke babo kwigumya hamwe no kwirinda gasotoro. Perezida Nkurunziza nabagiye ku mukuru w'igihugu mbere yashobora kubisikanya n'umubiriye harabanje guhereka ubutegetsi cyangwa ngo hamasezerano n'ubacemerera abarundi hamwe n'amakungu abizeza ko azobameza kurusha yigeze kuba yose mu gihugu cy'u Burundi. Eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.
Nkuko twagabwiye dutangira umunsi turibanda ku matora mu Burundi twashatse kumenya uko abarundi bari hanze y'igihugu babona aya matora byumvikana ko bo batazabasha gutora. Abo twatumiye barimo Gracien Rukindikiza umuvugizi w'amashyirahamwe y'abarundi yo mu bihugu byo mu Burayi na Claude Ruhimiza ari mu Bwongereza. Ni mu kiganiro bagirana na mugenzi wacu Venuste Nzimimana.
Mu Faransa turi kumwe na Graciane Rukindikiza. Graciane, ndagusuhuje. Kazi neza ku ijwi rya Amerika.
Ndagusuhuje nawe.
Hanyuma na hano mu Bwongereza turi kumwe na Claude Ruhimiza ukawuhagarariye diaspora hano mu Bwongereza. Kazi neza ku ijwi rya Amerika.
Ndabaramukije.
Nagira ngo rero tuganire aya matora tumuyatezeho iki mwebwe barundi barundi kazi. Reka mpere kuri wowe Graciane Rukindikiza, kubera ko uhagarariye uvugira abarundi bahuriye mashyirahamwe y'abarundi mu bihugu bigera kuri 7 hano mu Burayi. Aya matora muyategerejeho iki?
Aya matora twibaza yuko icyo dutegereye kuri aya matora nuko yozana ituze, ikazana demokrasi Burundi, ikazana impore, ikazana iterambere, hakaboneka cyane cyane imbere ko biboneka nuko muri aya matora nyine ari karaba, nuko hoba akantu karushije, n'ukuri umuntu yatsindiye amatora akajya ku ntwaro agakurikiza iprograma nziza y'abanyagihugu, Burundi bugasubira kugira agateka makungu, tukagira tukitega yuko n'umukuru w'igihugu ajya mu bindi bihugu, agenda za Buraya, agenda za Amerika, ahura n'abantu bose, akaba ijambo nyene ikomeye y'igihugu.
Jean-Claude Ruhimiza, wowe yategejeho iki?
Nibaza ko n'umwunganira gato, mbona ko ibyo yavuze byose na je nibyo mbona ko twoshimikira ko mugabo. Ikindi kimwe kuri jewe nuko uwova mu matoro wari we wese yoza atwarira bose, ntibibagire umuri igice cy'umuriyoni rw'abarundi bari hanze basubiremo barabe abantu bakoze ibyaha, abantu bakoze ibyaha babahane, kugira abarundi bose bumve yuko demokrasi yashinze, kandi iyo demokrasi ari demokrasi ivuga yuko itwarira abarundi bose. Ibyo rero nibaza ko ari ikintu gikomeye kugira abarundi bagire umwizere muri iki gihe.
Ibyo turaza kubigarukaho umukanya. Reka duse n'abasubiza amaso inyuma, ubu hasigaye amasaha makeya kugira ngo abarundi bajye gutora, ariko kugira ngo uyu munsi ugere wabanjirijwe n'umwiyamamazo, kwiyamamaza mu gihugu cyose ku babyifuza bose. Uyu urebye wowe Graciane Rukindikiza, ubona uku kwiyamamaza kwaragenze gute? Kwagenze neza? Mbese nta makuba yabonetsemo, nta gushyamirana kwabonetsemo, byagenze neza?
Oya, amakuba amatora, imyiteguro y'amatora, iyo kampanye ngene yagenze, byagenze neza muri rusange uravye, kuko twarabonye abantu bashikira ibyiyumviro, twahiruka kera ko tubona abakandida bashikiriza ibyiyumviro, kandi akaba ubona ko hari ishaka, hari iganwa ikomeye, kuko atawarasanzwe ari ku ntwaro asubira kwitoza, naho ari uwo mu mugambwe uri ku ntwaro witoza. Mvuga cyane cyane ikintu umuntu yonegura ni ingene imishamirano yagiye iraba mu gihugu, si henshi yabaye muri bari ko baragira imyigaragambyo, nta muntu ntawubona bagiye kwigana bagwana batukana, byagiye kuba mu nyuma, kenshi bikunda kuba nk'uko byahora biza biraba. Ikibabaje ni uko abo cyane cyane umugambwe CNL na CNDD-FDD bahuye bakaba imishamirano, nuko wabona yuko abo muri CNL ni bo banguma bafatwa bagapfungwa, kandi ni bo wabona bishwe, bigaca byerekana yuko umengo abi gisirikare mbere igipolisi cyane cyane abajeje umutekano nibo baciye ubona ko bahengamye ku mugambwe uri ku ntwaro, nabo bahagarikiye igihugu, bahagarikiye abarundi bose batahagarikiye mu bisanzwe umugambwe. Nicyo kintu umuntu yonegura uko umuntu yabibonye ingene byifashe.
Claude Ruhimiza, nawe ni kubibona?
Jewe kubwanje mbona aya matora kubwanje yarantangaje, urabye ingene yateguwe harimo utunenge tutari duke. Aho umugambwe uri ku butegetsi wagombye kuvyigungira ko ntiwabajije abandi barundi bari mu yindi migambwe, ugira se ni wenyene ushiraho abo wipfuza. Mugabo icatangaje nuko
Jean-Claude Ruhimiza, wibuka yuko baca umugani ngo nta mwiza wabuze inenge. kandi amatora mu Burundi ntabwo yateguwe n'umugambwe. Hariho akanama k'igihugu gashinzwe gutegura amatora kandi abantu bo mu migambwe mu mashyaka atandukanye, ako kanama bagafiteho uruhare no ukureba ibyo gakora. Nagira ngo tukomeze ikiganiro tutagobe.
Oh yeah, mugabo jewe je sindabihaririye mugabo kuko je sindumu umuntu wa politike mugabo ubajije abo aba abari muri opposition bo kubwira neza utunenge twari turimo ibyo nivyo hoba harimo abandi so kuvuga umugambo uri kuri tegetsi urashobora kwitorera abo wigomeye mu migambo nko byabaye harabaye iprone yacitse nk'ibice bitashigira uko bingana iyindi migambo yose nuko nyene turavye ingene amatora yateguwe harimo tunenge ibyo je kubwanje nta ntidushobora ndembona mugabo je ikintu cyantangaje ni ingene habaye kwiyamamaza harabaye ikintu twese bo je byarantangaje ko sinabyitega mugabo nibaza ko kubisigura ari inyota abarundi bafise y'ukuronka uburundi buhagarikiye ku mategeko uburundi buhagarikiye kuri demokrasi kuburyo abantu bahaguruka bazi ko bashobora gufungwa bashobora gupfa mugabo bakagenda bakavuga ico biyumvira ico nibaza ko ari ikintu ciza cyane bicoboye gushika bigaca biboneka no mu matora ingene abaye hari byogira karusho kuri demokrasi twifuza mu Burundi.
Gracien rukerekeza wowe yurebye ukuntu abantu bagiye kwiyamamaza bakavuga rikijyana nk'uko Gracien ruhimiza bivuga mbese na usanga koko bishobora gushimangira intere ya demokrasi uburundi bumaze kugeraho
ibyo byose aya matora imyiteguro yayo ingene bagira abarondera kwitoza hariho ikintu cabaye kandi kizosigara mu mitima y'abarundi demokrasi yaragize gutera imbere kuko byarabonetse aho umuntu agenda akavuga kandi hakaza abantu isinzi umuntu akabona ingene abantu bakurikira uyu muntu naho umuntu yoba atatsinze ubu harabonetse yuko hariho uruhara rukomeye uwo muntu afise abantu benshi ubundi nawe afise abantu bangana uko mu byo mvuga ni nk'ukujya ama ekipe yo kwitegura akama yitegura atarigera kina ngo ubona ari karakina ingene bigenda mugubu imikino isa n'iri kiratangura turamaze kubona ico umwe hajya umuntu avuga umwe ari njigitsinda undi arakingije mugabo umusifuzi ntaravuza isifu ya nyuma ubu nivyo tukiraba rero hari cabaye mugabo utunenge twarabonetse turahari mugi ico je nshima cyane nuko habonetse ivyumviro kwa iduke ni kwa aboneka ivyimviro tubona abantu bamwe utaruzi kuba ivyumviro byabo bafise hari nk'umukandida rwasa nta byinshi twaratumumva ko ivyimviro ntiyabisohora kenshi hakaba umukandida Evariste Ndayishimiye nawe ne tweduke ni kumumva kuko ari aka ibyavuzwe na benshi tweduke ni kumubona ari muri kampanye ivyavuga ingene cyane cyane abantu benshi bari bamurindiriye kubona ingene asohoka kuko hajya umukandida kenshi naho aba yaserukira umugambwe aragomba kurengera umugambwe kugira ngo abe hejuru ya byose kandi aragomba kurengera n'umuntu mbere amubishije kugira ngo yerekane yuko ati uyu undazi ko mwari mu mutoro utunenge ndamugiye impande si ntituri kumwe naho twoba mubona gucya mugagenda afite ibyimbiro bishasha nibyo cyane cyane abarundi barakeneye kumenya nibaza ko baronse mu insiguro n'ikintu gikomeye ibi umuntu abivuga amatora ataraba nawuze amatora ingana zo mugabo ibyo ni ibintu bikomeye gose kubona cyane cyane abakandida babiri bakomeye twarabobonye bagasiruka umuntu akabumva akabona ingene abahamanuta kuri we yumvira aho baba bahagaze
abo bakandida baserukiye mu gihugu bari amaza abanyagihugu barababona ariko hari n'abandi banyagihugu batababonye abanyagihugu bari mu nkambi hirya no hino muri Tanzania muri Uganda muri Congo no mu Rwanda ariko namwe ntimwababonye mwebwe barundi kazi muri mahanga muri diaspora nta nubwo muzashobora gutora nizo munzi ntabwo zashobora gutora kuba mutazashobora bashobora gutora ibyo byo mu bitekerezaho ikireka duhe ijambo Claude Ruhimiza
ibyo kudashobora gutora nibaza ko atamuntu numwe bito tera umutima uhagaze kuko umuntu abyivuza abona yuko agomba kuja gutora nta muntu numwe yo mubuza kuja gutora mugaba byarashitse nako twogira ico dukora gusa ni kubikurikiranira hafi tukaraba yuko amatora baye azoba amatora azana mutekano mu gihugu azana iterambere ry'abarundi ashiraho abarundi bifuza ibyo bibaye nibaza ko naho tutoba twatoye atakibazo byotera ibyo bikazova kungene iyo seni yitwaye uzoba yatsinze ayo matora ingena zo kwitwara kugira ashobore kugururira abo barundi batashoboye kumutora cyangwa bataronse umwanya batashoboye ingene baje gutora kugira bashiremwo muri ubwo Burundi bushasha azoba rika rubaka
noneho komerezaho Ruhimiza ku kibazo nshaka ko dusubiza muri iminota ibiri isigaye niki mubona uzava uzatorwa ejo kugira ngo arungure ayobora Burundi akwiye kuzibandaho mbere ya byose niki mubona kwi kuzashimikira ubutegetsi bw'ikihutirwa kiraje ishinga abarundi bose komerezaho mu munota umwe gusa kugira ngo tujye no kuri rukindikiza
je kubyo niyumvira ko ikintu ca mbere ari kugarukana umutekano ivyo navyo bigirwa ruko ashoboye kuja kuganira nabandi banyepolitike bari hanze kugira impunzi zishobora kugaruka impunzi umva bakaganira ingene abarundi bose boshobora kuja gutera ikivi ku Burundi buzoba buje bushasha buvuye muri ayo matora ibyo nibaza ko ari ikintu gikomeye cyane kuko kuva mu 2015 hari abarundi barenga igice cy'umuriyoni bari hanze bifuza gutaha mugabo kubera ibintu byabaye kuva mu 2015 bitashobotse ikindi naco nukwegera ibindi bihugu kuja kurondera gusubira kugira imigenderanire myiza n'iburayi kugira imigenderanire myiza nabo duturanye kugira Uburundi bushobore gukorana n'ibindi bihugu kuko nta gihugu ubu ku isi kibaye ko cyonyine abishoboye je nibaza ko azoba ari intambwe nini cyane ku Barundi n'u Burundi.
Graciane, wowe urabona president mushya w'u Burundi akwiye kuzahera kuki abarundi bamutegerejeho?
Ego menda so muvyo yavuze ni novuga akajambo kigeze kuvuga n'umukomanda Martin Ndayahoze bagandaguye mu 72 niwe yavuze ati abarundi bakeneye cyane umukate n'amahoro icyo bafungura n'amahoro urumva yavuze amahoro icane cyane kiba gisigaye ni iterambere ubwo butunzi bw'igihugu habonetse amahoro hakaboneka ubutunzi bw'igihugu buvuga yuko kugira ngo leta nayo ironke iki iha abanyagihugu yuko bagwanya igiturire bagwanya gusesagura hanyuma na politiki bayitunganije neza bakongera bakagira n'ibintu by'abarimyi n'aborozi abantu bagashobora kugira kuzana akazi bakongera bakagira n'amagara meza nivyo cyane cyane bazobakeneye habaye amahoro hagacaba ningene abarundi bashobora kurunga ubutunzi iterambere n'amagara meza nico je nimaza ko barindiriye gose uyu muntu azobaje muri ico gihe n'ukuri yobazaniye ineza abanyagihugu yoshobora kugira ivyo bintu bibiri.
Graciane Rukindikiza uri mu Bufaransa ndagushimiye cyane.
Nawe ndabashimiye kuba mwadu.
Nawe Claude Ruhimiza uri hano mu Bwongereza nawe ndagushimiye.
Ndabashimiye namwe.
Kimwe n'abandi bose bumva ijwi rya Amerika buri munsi kandi muri benshi nakagaruka.
Ese abarundi mu nkambi z'impunzi babona bate amatora abera mu gihugu cyabo? Zimwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari mu ntara ya Kivu y'Epfo bifuza ko amatora ateganyijwe ejo kuwa gatatu yazagenda neza kugira ngo abahunze bazabone uko batahuka. Umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo yavuganye na bamwe mu mpunzi z'abarundi baba mu nkambi zitandukanye muri Uvira na Fizi.
Twe tubona nta kizavamo kuko azogoma haruyoboye babandi nyene gusa icyo byogenda neza batoye nk'undi mu president atari muri kia muri cyama cha SNDP kuko bamaze kwishimira insinzi babaka amatora batubwiye ngo amatora yaraheze none wumva hari ibintu byahinduka je simbona mu kizavamo kuko
uwo muntu byukatoka mu gatondo prindiriyo nda ivuke cyo mu gatondo aza kurikira neza umunyagihugu uko araye nuko abyutse imitekano ku mitumba no mu makomine no mu ntara ayikurikirane neza aba bantu bakimbiza abandi batuma abandi bahunga bakaje mu buhungiro izimbonera kure tubane twubahana neza niyo rwose wa muntu duze dusubireyo dutekanye atana kayarangire nabi bikini bindi
bihere
umutekano cungegwe guhera ku mugamwe kwanyere 10 kuduka kwa sekiteri ibyo bintu nibyo dukeneye neza umuntu ajyama mu nzu akavuga ati wenda ajyamye ntangorane akabyuka cha ku mirimo ngo tutuye turabarimye
amatora turayiteguriye neza ko azogenda neza ariko tukaba twiyumvira ati uzotsinda amatora abese barunda twarira bose imbonera kure arizo zama zitoteza abanyagihugu zibanze zipeho hanyuma hakore igipolisi n'igisoda nkuko byamye bihoze mbere na mbere kuko aribo bariko barakora nta bantu bari bwatotezwe nkuko turiko turatotezwa ubu twebwe impunzi hari habatotezwe kubera izo mbonera kure batemera ko utari mu mugambwe SMDDFDD baca bamwiruka ko ngo ntabwo ahujije amategeko n'igiho n'abari ku butegetsi ubu rero twishimiye ko amatora yejo uzoshikira igihugu azotwarira abarundi bose atanya gupfana nyagukira
emwe je niteze neza kubereka umukuru w'igihugu ariwe yavuze ati genda tanze mpereje abandi kandi mu kujya mu myiyamamazo bose baragize nta numwe atavuze ati deka tugiye baragize umwumvikano je nibereye mugaba baragize umwumvikano kugira biyamamaze bavuga ati imyiyamamazo yagenze neza Jeo se byagenze neza gico nitete naho ndina abari hari yayi bazotoraje ndumva yuko atantamba rizo kuko ivyabaye kera byarabaye ntantamba rikiba umukuru w'igihugu yabi shize ku murongo ari we yivuga ati genda tanze abo yahaye nanzingwe iki bagatogwa saba urya munyagitega ntuze Evariste imujya we bazomutora weyo bazomutora kuko niwe yahereje ntawo ni cyanki agatogwa bazomutora bose baragize imyumviko nta je ntabwo bafise matora zoba basa
nka jeroga nk'umuntu yahungiye mu ikambi ya Rusenda muri Kongo icyo nosaba umukuru w'igihugu agiye gutogwa nuko yogerageza akumvikana n'abamugwa bose bari hanze y'igihugu akumvikana n'abahunze bose kugira ngo abafise abanye politike imigwi y'abagwana kugira ngo n'impunzi zishobore kuronka ukuntu zishobora gutahuka mu gihugu kuko umuntu nta muntu abimpunzi kuko abyipfuza ariko n'ingorane ziba zabaye
jeho kubwanje je ndumva ko nta karenganyo kazobamwo bazoshira intare ishize umwe sazemera ivuye mu matora
jewe icyo bamwe cyose mu matora nuko twoshima twebwe tugomba gusa uwoza adutwara neza ntihagire ahahengamiye umuntu azodutwara katwubakira amabarabara akagirante hamwe umuntu yambuka imipaka imipaka ikugurugwa aturonderera uburyo bwose bwo kugira ngo umuntu yishire yizane kugira ngo mu Burundi twongere turonke amahoro abari hanze haboneke uko bohunguka twese tubumwe impunzi duhunguke ubu utumerewe nabi hanze y'igihugu
twe nk'impunzi mu perezida azotowa kwa gatatu tumwifuza ko yogarukana umwuka mwiza mu gihugu kuvuga abanyepolitike bahunze imisigambo yasambutse kongera kandi kiyubaka urubuga rwa politike rukagirwa kuri bose kinaje twifuza turifuza ko agateka kazina muntu ko kubahirizwa kuko twicaye ngaha ndise nabene wacu bari mu Burundi kumva ngo abanyurujwe abato bari biziga nko mu misi heze twarumvise witwa umwechanger mu Burundi twa kirahwata bamutoye ikiziga kuri Avenidoramo bamunyuruje bwa mbere yabanjanyuruzwa ibyo bintu turifuza ko vyuhagarara
cyitezejwe ry'Amerikana dosoreje amakuru yacu yo kuri isaha tubashimiye rero ko mwateza amatwi cimiye kandi na bagenzi banje babigize mu ruhare n'abadufashije kubibagezaho aho baherereye hose mu ngo zabo kubera ingamba zafatwe icyorezo cya virusi ya corona Fasil Gebeho niwe wadufashije kwegeranya aya majwi ibiganiro byari bihagarariwe na Frederic Nkundikije kuri mikorongo ari kumwe nanjye Eugenie Mukankusi tubasezeho tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe mu byo mukora byose.